Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo, intara ya Kivu y'uburaruko ifise umuyobozi mushasha w'igisirikare.
No gusimbuka twakumva ko ari umuntu wagagombye kuja muri prison n'ubu ari kuvanga ngo yagiye Kinshasa kuburana cyangwa se kuburanwa, ariko twe ni ibintu tubona ko bari kumuhungisha.
Abo n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Goma bavuga ku buyobozi bushasha muri iyo ntara. Mu Burundi naho ejo ku munsi wa kabiri mwijoro ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaratangaje ko ikiza ca korera cyasubiye kwibonekeza mu gihugu. Umushikiranganji yajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari mu rugendo rutatangajwe rw'iminsi ibiri muri Ukraine. Ikoraniro rikomeye ryateguwe n'Abanyafrika kwihindagurika ry'ibihe ryari kuribera mu kumugwa mukuru wa Kenya i Nairobi ryarangiye kuri uyu wa gatatu. Kuraye makuru yose reka dutangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganji yajejwe imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari mu rugendo rutatangajwe rw'iminsi ibiri muri Ukraine. Ni urugendo rugira kane agize muri ico gihugu kuva Uburusiya butanguye gutera ico gihugu mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Bitegekanijwe ko Blinken abonana n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kuleba, umushikiranganji wa mbere Denis Shmyhal na Perezida Volodymyr Zelensky kugira yumve ivyo bakeneye kubijanye n'ibitero inteko z'igihugu cabo ziriko zikora mu bice Uburusiya bwigaruriye. Bazoyaga kandi no kubizoba bikenewe mu gihe c'ubukanye cimirije. Imbere y'ibiganiro bitegekanijwe kuri uyu wa gatatu, Blinken yatangaje ko hari intambwe ziboneka mu bitero ku nteko z'Uburusiya. Yavuze ko abategetsi ba Amerika bashaka kumenya ko Ukraine ifise ibintu byose ikeneye kugira itsinde urugamba hamwe n'ibintu byose izobikeneye mu kiringo kirekire kiri imbere kubijanye n'ubushobozi bwo kwivuna igihugu cy'Uburusiya. Bitegekanijwe ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken atangaza imfashanyo nshasha ya Amerika y'agaciro karenga umuriyaridi w'amadora. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwatangaje ko Anthony Blinken ategekanya kwerekana ko Amerika itazokwigera idohoka kubijanye no gushigikira yivuye inyuma Ukraine. Uburusiya bwagirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri kituma ingwano ibandanya muri Ukraine mu gushigikira ico gihugu.
Igitero cha misile c'Uburusiya kuri uyu wa gatatu mu kibanza kiri mu isoko mu gisagara cha Konstantinivka mu buseruko bwa Ukraine cyahitanye abantu batari munsi ya 16 abandi 31 barakomerekera. Fidel Niyongabo.
Abategetsi ba Ukraine bavuga ko amasanamu yerekanye misile iturikira muri ico kibanza kirimo isoko hagati mu gisagara cha Konstantinivka mu ntara ya Donetsk ikiri mu minwe y'ico gihugu. Iyo bombe yaturikiye muri ico kibanza mu gihe abantu bariko bagira uruja n'uruza bariko barasuma. Abandi bantu batari bake bari mu bisigarira vy'ivyasambutse. Ni nyuma yuko ico gitero ca misile gisambuye imangazini 20 inyubako ya leta n'inyubako abanyagihugu babamwo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ico gitero cerekana ubunyamaswa bw'Uburusiya. Zelensky yavuze ko abantu ari muri ico kibanza ataco bazira. Yatangaje ko mu bibabaje igitigiri cy'abapfuye n'abakomeretse gishobora kwiyongera. Yifatanije mu mubabaro n'abo bose babuze ababo. Yavuze ko ivyo bikorwa vy'ubunyamaswa vy'Uburusiya bitegerezwa guhagarikwa mu buryo bwihuta bushoboka. Umushikiranganji wa mbere wa Ukraine Denis Shmyhal yatangaje ko umwana ari mu basize ubuzima mu gitero cha misile c'Uburusiya co kuri uyu wa gatatu. Yifatanije n'imiryango y'abahuza ababo. Shmyhal yavuze ko inteko z'Uburusiya zigizwe n'inkozi z'ikibi zikora iterabwoba kandi ko atamahoro zizokwigera zigira. Yavuze ko ububisha zakoze buzoronka inyishu ikwiriye.
Handi naho ikoraniro rikomeye ryateguwe n'abanyafrika kwihindagurika ry'ibihe ryariko ribera ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi ryarangiye kuri uyu wa gatatu ryasozerewe abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bemeje itangazo rishimikira ku buryo Afrika ifise uburyo bwo kubera akarorero ibindi bice byo ku isi ku bijyanye no gukoresha uburyo budahumanya ibidukikije. Ni inkuru dushikiriza kandi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Iryo tangazo rirashira ahabona aho ibihugu uko ari 54 neze muri Afrika bihagaze ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe imbere y'ikoraniro mpuzamakungu rikomeye rigira irya 28 ku ihindagurika ry'ibihe. Iryo rizobera mu gisagara cya Dubai muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko abategetsi bo muri Afrika bazogendera ku byandikiwe mu nama nkuru y'i Nairobi yari yashize imbere ibyo ku mugabane wa Afrika ushimikira ku masoko ntanga nguvu adahumanya ibidukikije. Itangazo ryemejwe kuri uyu wa gatatu rizoba ikintu kizokoregwa ko kubijanye naho Afrika ihagaze ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mu makungu. Iryo tangazo risaba inzego mpuzamakungu zijejwe ibigega ko zitunganywa gushasha mu buryo zishura ku byo Afrika ikeneye harimo gutunganya gushasha ikibazo cy'amadeni. Iryo tangazo risaba kandi ibihugu bitunze birunga ikimyuka ihumanya ibidukikije mu kirere gushira mu bikorwa ivyo vyemereye ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi haraheze igihe. Rirongera rigasaba abategetsi b'ibihugu byo ku isi gushigikira umugambi wo gutangisha amatagisi ku bucuruzi bufatiye ku masoko ntanga nguvu yonona ibidukikije. Ibihugu uko ari 54 byo muri Afrika birageramiyo bikomeye cyane n'ingaruka zitera ziyongera zihindagurika ry'ibihe. Amarikoraniro ry'i Nairobi kwihindagurika ry'ibihe ryashimikiye cyane cyane ku byo gushira uburyo mu masoko ntanga nguvu atageramira ibidukikije.
Ikoraniro rikomeye ry'abanyafrika rero mwumvise urakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu badushikirije. Tubibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu voa.com. Mukanya rero turaja mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Urwego rujejwe itohoza mu Rwanda rubandanya kurondera amakuru ku muntu yafashwe yikekwa akekwa ko yishe abantu 12 akabata mu cobo yari yimbiye mu nzu yari akotesheje. Ni mu micungararo y'umugwa mukuru u Rwanda i Kigali. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Baboneka nk'abagwiriwe n'ishyano mu magambo yuje akababaro akumiro n'agahinda. Uko niko abatuye mu mudugudu wa Nyarugugu mu kagari ka Busanza i Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ijwi rya Amerika ryabasanze. Ni nyuma yaho hamenyekaniye inkuru y'incamugongo y'uwitwa Denis Kazungu ivuga ko yasambanyaga abakobwa yarangiza akabica akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu. Ijwi rya Amerika rigera muri uyu mudugudu twasanze inzu yari yonyine y'uwitwa Augustin Shirambere ariyo Kazungu yabagamo. Ninzi ifite uruzitiro rw'imiyenzi kandi kwinjirayo bisaba kubanza kunyura mu marembo akingishijwe urugi rukozwe mu mabati akomeye. aho bimoneka ko yaba yaracukuye icyobo ni inzu nto yegeranye niyo yabagamo abaturage bavuga ko yari yaragenewe ubwiyuhagiriro ariko bugari aha niho biboneka ko itaka ry'inombe ritukura kazungu yaba yaracukuye muri icyo cyobo yari gumishije muri iyo nzu imbere iyi nzu inzego z'umutekano zayisenyeho igice cyaruguru n'icyo hepfo kugira ngo zibashe gutabura abo bantu kuhagera byasabaga no kwihanganira umunuko w'icyuka cyagusanganira gukinjira mu marembo Gana Yesayi ugira inshuta tugira ko azi kazungu kuko babanye Nyarutarama mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri imbere yo kwimukira mu Busanza
banje kujya akora ama machine Nyarutarama ko gye narahabaye noneho ariko akajya akora utudega two kwiba mu machine n'amatelefone bagahora bamufunga uraniremera dossier irahari mu murenge yaje no gushaka umugore uturuka ibutare barashwana umugore arigendera
amakuru ijwi rya Amerika ryatangiye kuyamenya mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri akavuga ko kazungu yabaga mu nzu atishyura ubukode bwayo kandi ko inzego zibanze zakunze gushaka kumusohora ku ngufu ku busabe bwa nyirinzu bikananirana ku byabaye abaturage bakavuga ko inzego zabigenze mu biguru ntege bituma hapfa abantu benshi
urumva ni ikibazo abintu batagiye bahaga gaciro kandi kirego baragiye bakihabwa n'abaturage
harimo abantu ngo batakiragamo
bataka abaturage ngo bagatabara umuntu yavamo yajya kuregera umunyese bamwe umunyese ubahariya ngo akavuga ngo ngubwo mwa mwagiye kwirongoza urumva ni ikibazo
ugira inshuti nawe ntabura gushimangira ko hari abakobwa bakunze gutabaza mu nzego zibanze yatubwiye ibyo yiboneye ubwo yari ku igare
Reka dukoresha statement y'umuntu ko iki cyahakoze atazongera kugikora ibyo ntigeze abikora
Ijwi rya Amerika ryashakishije kenshi nyirinzu kazungu yabagamo ariko ntibyadukundiye hari amakuru avuga ko beneyo nabandi bafitanye amasano bagizweho icyoba cyo gutanga amakuru utereye amaso ku ruhande nk'umuntambwe ijana niho ku muyobozi w'isibo ryabereye maya mahano kwa mushatse duhereye mu rugo ariko ntacyo twagezeho urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB narwo ntirwitabye telefone igihe twaruhamagaye ntirwanasubiza ubutumwa bugufi twarwoherereje ku rukuta rwa Twitter mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri RIB yanditse ko ku bufatanye n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano yafunze Denis Kazungu cyekwaho kwica abantu yarangiza akabashyingura mu nzu ya kodesha giherereye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe mu kagari ka Busanza RIB yavuze ko kazungu afungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro igihe iperereza rigikomeje ngo hamenyekane umubare n'umwirondoro w'abantu yaba yarishe hanyuma dosiye yigashyikirizwa ubushinjacyaha ntitwabashije kumenya inkomoko ya kazungu ndetse n'umwirondoro kubishwe amakuru twamenye mu gihe gikorwa cyo gutabura abo bantu cyari kirimbanije yemezaga ko hari hamaze kuboneka abantu bagera muri 12 aya ni nayo twasanze abaturage bahurizaho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ijwi rya Amerika ryakunze kubona abana bagendaga batoragura amaherena aho kazungu yabaga bavuga ko ari ay'abagore ubundi bikagaragara ko mu bo bataburuye hari ibice by'imibiri byagiye bihasigara nk'imbavu byashoboka ko byatewe n'uko byakozwe nijoro yewe hari n'amasogisi biboneka ko yavuye mu cyobo amakuru akemeza ko yaba yaratangiye kwica abantu mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abaturage bagasaba ko ubutabera bwakora akazi kabwo
nka leta icyo twayisaba kuvuga ngo ni ukumufunga burundu ko yajya arakukarubanda akaraswa koko si umuntu wo kuba mu bantu urahari inyamaswa zibaho zikagira igihugu akamaro hazazo muri pariki ariko inyamaswa muntu ntabwo ikwiye kuba mu bantu
bazakurikiraho yagiye aba hose bazasanga yaramaze abantu kandi noneho ngo yarafite abantu bakorana nabo bazabashakisha kuko ngo yica yabakebaga n'imitwe n'impyiko ne akabijyana
abaduhaye makuru bakavuga ko kazungu yarafite deni ry'amafaranga 1,700 ariyo ntandaro yatumye bamusohora mu nzu ku ngufu bakabona gutahura icyobo yemeye ko ariwe wagicukuye hakajya ashyiramo abakobwa uwaduhaye makuru ari nayo yabaye kimomo mu baturage akavuga ko kazungu yasambanyaga abakobwa yarangiza akabategeka kumuha amafaranga mbere yo kubica ni inkuru tuzakomeza gukurikirana ehabugira ubusa ijwi rya Amerika ya Kigali
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuyobozi w'intara ya Kivu yo mu buraruko Lieutenant General Constant Ndima Nkomba yahagaritswe mu mabanga yiwe yahise asubirwa n'umugenzi wiwe w'umusirikare kandi hidonido kuri inkuru mugenzi wacu Jimmy Shukrane bakomera
Lieutenant General Constant Makongba amaze gusimburwa ku mirimo ye by'agateganyo nyuma y'igihe gitashinjwa n'abaturage ko yagize uruhare rukomeye mu bwicanyi bw'abasivile bigaragambyaga mu mujyi wa Goma tariki 30 y'ukwezi kwa munani. Uyasimbuye ku mirimo ye na General Icaligonza Nduru Jacques nk'umuyobozi w'intara ya Kivu ya ruguru muri iki gihe intara iyoborwa n'abasirikare. Uwasimbuye Constant Makongba yasabwe kwitaba ubuyobozi Kinshasa kugira ngo atange ibisobanuro ku bwicanyi bwakorewe abasivile 43. Bamwe mu baturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru baganiriye n'Ijwi rya Amerika bashimishijwe no kubona uyu muyobozi asimbuwe ku mirimo ye.
Gusimbuwa kwa guverineri wa Kivu ya Majyaruguru nge navuga kwanza ko wenda leta yacu ari ukumufasha kuko twe twabyumvagamo no gusimbuka twakumva ko ari umuntu wagagombye kuja muri prison ubu ari kuva ngo yagiye Kinshasa muri mu kuva ngo yagiye kuburana cyangwa se kuburanwa ariko twe ni ibintu tubona ko bimeze nk'aho ari ibintu byo bari kumuhungisha.
Ku rundi ruhande hari abasaba ku buyobozi bwa gisirikare bwavanwaho bugasimburwa bw'abasivile.
Tunakosa kama ni invita kama ni politike gani
turimo kwibaza iki intambara ihatse bikatuyobera gihe ubuyobozi bwa gisirikare bwazaga twari tuzi yuko umutekano uzaba mwiza ariko reba ubu ngubu ibintu byaranze rwose barica abaturage bagakora n'ibindi bibi byinshi. Ubwo rero dusaba ko abasivile basubizwa mu butegetsi abasirikare bo bakaja ku rugamba bakarwana intambara ikarangira. Tugomba kubivuga cyane rwose kuko ubuyobozi bwa gisirikare bwana ni wakazi kabwo neza ibazi yo bugeraho kwica abantu ibi bigaragaza ko ibyo bakora byose nta muronko bifite mbese muri make akazi kabo barakananiwe. Constant Makongba avanywe ku mirimo ye nyuma yuko abayeho imyigaragambyo yahitanye abasivile 43 abandi 57 bagakomereka. Iyi myigaragambyo yamaganaga ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO muri Congo ndetse n'iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zaje kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa EAC yabereye Nairobi muri Kenya kuri uyu wa kabiri hanzwe komanda y'ingabo za EAC ziri mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Congo yongerwaho amezi atatu. Muri iyo nama Perezida Felix Tshisekedi yarahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Jean-Michel Samalukonde Kenge. Nubwo izi ngabo zongerewe igihe hari abaturage bavuga ko basanga nta kamaro zifite muri icyo gihugu.
Ku bwacu abakongomani twe tugombye kwirwanirira ubwacu tugaproteje igihugu cyacu tukakirinda nta n'igisubizo baraduha na kimwe baragazo hanze zo ntacyo tuzizera.
Bumva ntabwo yase yaguma hano mu mahoteli hano mu mujyi wa Goma ntabwo yaguma hano iri kwidegera imbyango iri kuja za saki igagarukira isaki ikaja za kimwe ikagarukira ikibumba bafite intwaro baje kurangiza intambara ntabwo ibyo bintu twakomeza kubyihanganira numva ngo amezi atatu amezi ane tuzagira ikinaragambya ku kibazo cya yase kuko ntabwo twari indi minsi zo babongeye batagiye ku rugamba.
Manda y'izi ngabo yakagombye kurangira tariki 8 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka nk'uko byari biteganyijwe. Abakuru b'ibihugu banzuye kwizarangira mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 gutaha. Abaturage ntibahwemye kugaragaza ko zimwe mu ngabo za yase zikorana bya hafi nayo mu 2023 gusa yo mu 2023 ikabihakana yivuye inyuma. Ubwo yari mu ruzinduko ku Kinshasa Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye uyoboye uyu muryango ubu yahamagariye zimwe mu ngabo za yase zidakora akazi kazo neza kwisubiraho. Mu ntara ya Kivu ya ruguru aho ingabo z'u Burundi ziyobora hari umutekano ntabwo imitwe yitwaje intwari itoteza abaturage. Icyo nicyo kintu turimo gusaba rero n'izindi ngabo ziyoboye mu tundi duce nazo kuba zakora neza akazi kazo kandi icyo twifuza ni ukugira ngo twese tugire imikoranire imwe.
Kugeza ubu nta tangazo rivuye mu biro by'umukuru w'igihugu wa Kongo rirasohorwa ku byerekeye icyemezo cyafashwe cyo kongera manda y'izi ngabo. Perezida Tshisekedi we yanenze bikomeye akazi gakorwa na EAC mu burasirazuba bwa Kongo anasaba ko abayobozi bazo bafata imyanzuro ikomeye ifasha abaturage ingabo zirindira umutekano. Kuva aho ingabo za EAC zagereye muri Kongo imyigaragambyo z'amagana yakomeje kubaho cyane mu mujyi wa Goma w'abaturage bazifata nk'abamukerarugendo. Jimmy Shukurani bakomera Ijwi rya Amerika i Goma.
Harakoze Jimmy Shukrani bakomera. Mu Burundi naho abantu barenga 30 niyo batangajwe ko banduye kiza cha korera cyasubiye kwibonekeza mu gihugu. Ni inkuru twateguriye na Elojuwiri Kaneza.
abarwanyi bako bavurirwa mu bitaro no mu mavuriro bitandukanye byo mu ntara za Bujumbura na Cibitoke mu buraruko bw'uburengero hamwe n'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura biharuro bya 30 banduye ingwara yakorera muri imisi heze n'ibyo kugera ku itariki ya 4 ukwezi nkuko byatangajwe na muganga Polycarpe Ndayikeza umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi.
Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida buramenyesheje abenegihugu bo mu gisagara cya Bujumbura mu ntara za Bujumbura na Cibitoke ko ikiza cyakorera cyasubiye kwibonekeza mwamenya ko gushika uno munsi dufise abantu bashika ku 22 bariko barakurikiranwa mu bitaro Prince Jean Charles abantu batatu mu Gatumba na batanu mu Rugombo.
Bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bwa Bujumbura baremeza ko basaba abagwayi barwaye korera basigura ko ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iki kiza. Naho kuva mu mpera zindwi heze igipolisi kijejwe kurwanya ibiza n'impanuka cyatanze amazi mu makaritsiye amwe amwe abanyagihugu bavuga ko izo zonyine bidahagije.
Twadukanye amazi bashatuzane amazi bwaza turi akarabanye twikingira.
Ego nibye hariho beshi bafashe na korera bamwe bwo ndagutana ntibarata kawarwegeranye abantu batanu nagira umuzukuru wanjye yari yafashwe ndamujyana kwa muganga bace barada kudupompa ngo poma mu nzu naho tuba bongeye baduha n'ibiri dushyira mu mazi ubu turashimira imana nk'ubu kuva bazanye amazi nta muntu urasaba gutora cyo twasaba na twasaba ko duha n'amasabune
mu ntara ya Cibitoke aho korera itakuye imigera kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abanyagihugu baho bavuga ko ubukene bw'amazi aribwo bwatumye ingwara yaduka bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu bintu byose.
Iyo korera ikindi bivako ni isukurike hamwe hamwe kabara n'amazi meza tuza kuvoma ibyo tubonye nyine uravye n'amaresitora ukaraba n'amakabare kutara n'ibibide bitameze neza.
Ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntabwo twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho yateretse umwana araza akaca ahita yora akanywa kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka.
Jesus Imana irakiza mukuru w'umutumba wa marambo ya mbere hamwe muhadutse cyo kiza asabishira hamwe Regide Zori jejwe gutanga amazi n'umunyagankuba kwitwararika abanyagihugu.
Dusaba leta yuko tutokwama kwibuka kubogora twamaze gusesa na cyane cyane nkarari nk'ishyiramo rya Regidezo ikikubitagashi kugira ngo amazi yame mu bene gihugu.
Ariko ku bijyanye n'amazi umuyobozi mukuru wa Regidezo Jean Robert Manigomba ntazizigira h'Abarundi yemeza ko cyane cyane Bujumbura ingomero zari zarubatswe zategerezwa gutanga amazi kugera mu 2005 ku kiringo cy'imyaka 20 kuva mu 1985 uretse ko abantu bagumye biyongera nta rundi rugomero rwubatswe. Uko niko yabisiguriye abamenyeshamakuru mu ndwi heze.
Kuva icyo gihe rero nta yindi mihora mishasha canke zindi ngomero shasha zama canke andi masitasiyo mashasha y'amazi yubatswe kugacura bangene igisagara cagutse mu makaritsiye amwamwe hari haza mu ijuru ntaza kumutaka umva amazi dufise nakwiye tuteza gukora icyo bita rationnement. Rasema no kuvuga duhereza igice kimwe ikindi kaza kikaronka ejo canke ikindi karonka mu ijoro.
Mani gomba twaje jitezo mugaba avuga ko ari kibazo kirarishinga kigwaserukira kandi ko yihereye ko bazokora ibishoboka byose kugira inyishu yiboneke mu minsi imbere.
Jiyo bindi kigwa ariko arasaba amazi ndumva yuko mfise mbabaye cyane kuko ntashobora kuyabahereza. Tuko turagwana amafaranga twateguriye igisata cy'amazi novuga kuva rejibe zibayeho niho twashyizemo amahera menshi cyane tuzokoresha amafaranga ashika imiliyari 60 ku mazi. Ubu rero ndiko ndababwira tuko turakwega isoko zibiri
intara zose zimukiye ya Cimbondo kuvuga ibice binini by'intara za Cibitoke bubanza mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura intara ya Bujumbura ya Rumonge n'igice cya Makamba kugera muri komine Nyanzarake. Ubushikanganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko ari uduce tubangamiwe na korera muri kino gihe. Iruhande ukoresha akazu ka surwumwe neza kandi buri gihe muganga Ndayikeza avuga ubushikanganji bw'amagara y'abantu arafite izindi manuro abanyagihugu baho
gukaraba amazi n'isabuni imbere yo gufungura igihe cyose uvuye mu kazu ka sugumwe gihe cyose wejeje gutegura umwana canke umugwayi imbere yo konsa umwana kurinda insazi ibifungurwa n'ibikoresho byo mu nzu mu kubifundikira kunywa amazi meza abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza kandi neza.
Mu Burundi uko umwaka utashe cyane cyane mu bisagara bibamo abantu benshi no mu ntara zihanamiye n'iziri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hama haduka indwara ya korera. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwari bwatangaje ikiza cy'iyo ndwara mu utwo turere nyene bwavuze ko cyari cyatewe n'imyuzure y'amazi cyo gihe. Rero njye wika neza ijwi rya Amerika.
Arakoze Loje wirikaneza kuri iyo nkuru. Tukivuga ku magara y'abantu mu Burundi, ubukene bw'inyubakwa ni kimwe mu bihanze ibitaro mpuzantara vya Rutana, nkuko vyemezwa n'umuganga abirongoye co kimwe n'abagwayi bavyitura. Inkuru yaradijwe rya Amerika yifatanyije abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Désiré Hatungimana.
Afatiye kubitigira ivy'abagwayi biturivye bitaro mpuzantara vya Rutana biri ku mugwa mukuru w'iyo ntara iri mu zigize ubuseruko bw'u Burundi. Muganga ndyabayingwa Fidel avuga ko inyubakwa ari nto cyane kandi ko n'izihari zikeneye gusanirwa kuko ziriko zirasaza. Yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko no mu gisata cyo kwakira abavyeyi bibaruka ibintu bitera vyunyuka.
Gisata c'abavyeyi abagwayi bose hamwe bacitura bafise ibitanda bitarenga 22, baba bibarutse abatari baruka bafise ubundi bugwayi bujanye n'imbanyi, abo bose ibyo bitanda nizo bateza kugabura. No kuvuga iyo barenze 22 bamwe bacha baryama ari babiri ku gitanda canke mbere tukabasasira hasi. Tuvuga kandi igisata cakira abana, inzu dushiramo abana n'inzu yaregenewe ibindi bikogwa ntabwo imeze neza na gato yabwira ngo ishobore kwakira abana.
Eka n'abagwayi bitura ivyo bitaro baremeza ko ari bito cane, bafatiye ku bagwayi bavyitura bava mu mihingo itandukanye ya Rutana no mu ntara zo mu micungararo. Aba ni bamwe mu bakenyezi abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze baje kwivuza ku bitaro mpuzantara vya Rutana.
Turashima ingene kuri bino bitaro batwakira bakadutunganiriza. Imiti irahari, eka n'abaganga baritaha abagwayi. Ingorane tubona ihari ni inyubako zidakwiye, kuko bishika tukabona abagwayi baryamye hasi, ari naco gituma ibi bitaro vyokwagurwa.
Aya mazu nabona hari aho usanga abana babuze aho baja, kubwo amazu atagutse atari hamwe. Nico twosaba yuko mwotwagurira umuvumba.
Naho hari ingorane y'inyubakwa ituma ivyo bitaro vyakira abagwayi bake, abarenga ko bakaryama hasi kubera ubwinshi bwabo. Umuyobozi w'ivyo bitaro ashima ko vyaronkejwe ibikoresho bigezweho. Muganga ndyabayingwa Fidel ashima umuryango w'ibihugu vya Buraya wabaronkeje bimwe muri ivyo bikoresho.
Ahanini yanovuga ibikoresho byo gupima ingwara zitandukanye, byaba byo muri service twita laboratoire, hamwe n'ibikoresho byo gupima imbanyi cyo bita ecography, ndetse n'izindi ndwara bapima bakoresheje ico cyuma. Baduhaye kandi n'icyuma benshi bakunze kwita radio. Badufashije no mu kuduha bya vyuma bakoresha mu kubundikira abana bavutse batageze.
Cyo kimwe no gusaba ko ibitara mpuzantara vya Rutana vyo kwagugwa, bamwe mu bavyitura baba ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana basaba leta n'abayifasha kuronsa ivyo bitaro izindi rusehaba niha. Bakavuga ko iyo basanganywe idashobora gukwira imitumba yose igize iyo ntara ya Rutana no mu ntara zo mu micungararo gutora indembe.
Murabona mu ntara yacu ko igizwe n'imitumba, abarenze birabagora gushika kwa muganga. Rusehaba niha hari imwe yonyene. Abatanze iyo ya mbere bari bakwiye kuturonsa igira kabiri, eka mbere ni ya gatatu twoyishima.
Ya mbere asikubera yabonetse biradufasha, ariko naho nyene kubera ikiri imwe turacakeneye ko zoba nka zibiri cyanke bikunze na zitatu.
Ibitaro mpuzantara vya Rutana vyubatswe mu mwaka w'1968 bitangura gukora mu mwaka w'1369 nkuko muganga ndyabayimba abivuga. Akavuga ko ico gihe inyubakwa zavyo zari zikwiye kuko abantu batari bwagwirirane nkuko biri muri kino gihe mu ntara ya Rutana. Kiretse abitura ivyo bitaro mpuzantara vya Rutana bavuye muri iyo ntara, ivyo bitaro birakira kandi abagwayi bavuye mu Burere bwo mu ntara za Gitega, Bururi na Makamba zihanurube n'iyo ntara iri mu bumanuko bw'u Burundi. Eka mbona Batanzania babakuru bibe u Burundi guhana na Tanzania rimwe na rimwe barituriye ivyo bitaro nkuko vyemezwa n'ubirongoye muri kino gihe.
Urakoze cyane Desire Hatungimana kudusomera iyo nkuru. Tuko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye, ariko reka tubabwire inkuru iva muri Afrika y'Epfo. Abategetsi ba Afrika y'Epfo batangaje ko abatari bazi ko ubwato bw'u Burusiya bwafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari bwo bwari bwahawe igikorwa cyo guha ibikoresho bya gisirikare Afrika y'Epfo, imbere y'uko ubwo bwato bugegereza amazi y'ibahari yegukira ico gihugu ivyo hisunzwe itohoza ryakozwe ku vyabaye vyatumye haba icuka kibi hagati ya Afrika yepfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha. Murakoze kuba mwaduteze amatwi. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma n'abari bahagariye ibino biganiro. Murakoze mwese, umugoroba mwiza.